mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse di mwaramutse nangwe mukurikirana ibiganiro bya radio ya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rimenyesha ko hagiye kuboneka urucanco rwo gukinga indwara ya korera kugira barabe ko borokora ubuzima bw'abantu mu bihugu ico kiza cama kiriko kirahitana. Ayo makuru amenyeshwa na Lisa Schellne akorera Ijwi rya Amerika ku cicaro cya OMS i Geneve mu Buswisse. Amahinguriro abirakomeye y'imiti niyo ariko arakora urwo rucanco. OMS imenyesha ko urwo rucanco ruzogwizwa inshuro zibiri uno mwaka mu gihe hari irindi shyirahamwe rigira gatatu riheruka kwemererwa kurukora. Dr. Stephen Martin, umuhinga akorera OMS, amenyesha ko urwo rucanco ruzokenerwa cyane uyu mwaka muri Afurika. Ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ukuntu ikirere kiguma gihindagurika bituma ikiza cya korera ciyongera muri Afurika. Ibyo nibyo byatumye ico kiza gitera mu bihugu bya Tanzania, Malawi na Kenya. Mu gihugu cya Centrafrique naho Anicete George Dologele na Faustin Arkanje Touadera bahoze ari abashikiranganji ba mbere mu gihugu cya Centrafrique bazohangana mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo matora ategekanijwe kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ibyavuye mu nshuro ya mbere by'agateganyo byashikirijwe ku muhingamo ku munsi wa kane byerekanye ko Anicete George Dologele ari imbere ku bice 24 ku ijana by'amajwi, agakurikirwa na Faustin Arkanje Touadera ku bice 19 ku ijana. Abakandida barenga 30 nibo bahiganywe mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 guheze. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cyashitse ku bice 79 ku ijana. Amakuru avuga kuri Ethiopia, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rimenyesha ko abantu bashika 140 bamaze kwicwa n'abajeje umutekano ba Ethiopia muri leta ya Oromo mu gihe haba imyigaragambyo yo kwiyamiriza leta. Ico gitigiri kiri kure cyane n'igitigiri cy'abantu batanu gusa leta yemera ko aribo bamaze gufa kuva iyo migumu kitangura mu kwezi kwa 11 k'umwaka urangiye. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryamenyesheje ejo ku wa gatanu ko abasirikare ba Ethiopia bamaze kwica abantu 140 bakomeretsa n'abandi benshi mu cyo bise uruhagarara rwadutse muri Ethiopia kuva mu mwaka wa 2005 aho haba amatora yabayemwo ubwicanyi. Mu gihugu cya Mali naho umukenyezi w'umwenegihugu cy'Ubuswisse yari asanzwe aba mu buraruko bwa Mali yaranyurujwe akuwe mu rugo rwiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Uwo mukenyezi ibaye inshuro ya kabiri anyuruzwa mu kiringo cy'imyaka 4. Abanyagihugu hamwe n'abategetsi bo mu ntara ya Tombuktu bamenyesha ko uwo mukenyezi azwi ku izina rya Beatrice Skokli yatwawe akuwe mu nzu yiwe ku munsi wa gatanu n'abantu bitwaje inko. Gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira iyo nyuruzwa. Uwo mukenyezi afise imyaka 40 kandi n'umumisiyonere w'umukristo yari yarigeze gutwarwa n'abagwanyi b'umuhari wa Eta Islamike mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi 2012 bamurekura bamumaranye iminsi 10 murambabarira. Muri Iraq naho abasirikare ba Turukiya bari mu buraruko bwa Iraq kumenyereza abasirikare ba Iraq basubije inyuma igitero cy'abagwanyi umuhari wa Eta Islamike. Abategetsi ba Turukiya bamenyesha ko abagwanyi 17 y'umuhari wa Eta Islamike bishwe mu ntara zabaye mu ntambara murambabarira zabaye kuwa kane ku nkambi y'igisirikare yahitwa Beshika mu ntara ya Ninevehe. Abasirikare bashika 150 ba Turukiya nibo barungitswe muri iyo kambi gufasha mu gihe imyimenyerezo kugirisha iminyerezo abasirikare ba Iraq.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 ikiganiro kira gitegurwa no rubyiruko ruri mu Burundi
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro byijwi rya Amerika amabi akoregwa mu miryango aragira ingaruka mbi kubana abana miliyoni 275 ku isi nibo babangamiwe n'ingorane zo mu muryango nkuko ishiramwe mpuzamakungu gita ibibondo UNICEF ribimenyesha umwumvikano muke wo mu muryango uratuma umwana agira ingorane mu magara mu mibereho hamwe no mu gateka kiwe ivyo bikibonekeza mu miryango yifise co kimwe ni ikenye nkuko ishiramwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS ribivuga ukuburitiro hamwe no kurazirana ni zimwe mu ngaruka zishikira abana bafise kuva ku mezi atandatu kuduga bimwe mu vyerekana ko umwana atamerewe neza mu gihe abavyeyi bashwana no kuzibira amatwi n'intoki nk'uko biri mu cigwa c'inyifato mu miryango cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibice 35 n'ibice 90% vy'abana bava mu miryango irimo kutumvikana nibo bagira ibimenyetso vy'umubabaro wagiye uribika muri bo nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'abashakashatsi bo muri Canada ku miryango y'abimukira mu ntara ya Quebec mu mwaka w'ibihumbi 2003 ugutandukana kw'imiryango n'indi ngaruka mbi mu nyifato y'abana babo muri kazoza aha ni nk'iyo bishitse abavyeyi bakahukana bituma abana bajuragirika bagatakaza karanga kabo inkurikizi nuko bibasamaza mu bumenyi mu ishure nkuko byandikwa n'abashakashatsi mu by'imibano bo mu bihugu vya Buraya nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro niteka n'umunezero kubashikiriza kino kiganiro Mugutangura ikiganiro cacu nyezina tega matwi vyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingena mabi akogwa mu ngo atokwega ingaruka mbi kubana ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
abana bakuze bo hanavye bakumvikana bakaza barakurikiza amategeko
ya mabi nyene ntibayahana nkuko bitegerejwe abavyeyi nabo babonye ingorane zishikiye abana bo babaza bukebuke bakabatahura kuko nabaharaho abatari bo bavyiteye
bwa mbere ho bahanurana na cyane cyane hakaba n'amasengesho kuko kuvugana ukuri n'urukundo hagati yabo umuntu akifera uyundi
umubyeyi umwe mbona umengo yobitaho akabereka yuko abafise ku rukundo akabahanya urukundo rwabo akambwira yuko ategereje gukundana kwa bavukana bisu twabaha akabaha bamusabye nk'akana gafise akabaha akabaye indero n'abari umwe
nk'uko ababyeyi boja hamwe bakafata neza abana babo bakabana erega umuntu ashaka kwihangana ikigeragezo cyo mu rugo ukihangana ukarera abana bawe
umugabo ashika kubita umugore ni shavu hagati y'umugore n'umugabo hari ufite ishapuri ni nini basanga umugabo yakubisa gacuba atemewane ugasanga ndagutikura kubera bigacanga aragukubise cyangwa umugore ntamwihanganire nimba mutamufasha wawe icyo muharira ukakivuga abantu batumva uri kutanga indero nziza niwo muco muwano mu nzu uko ni kumeze
nk'abantu bajejwe amashengero bogerageza ukaza baratanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango kuntu ababyeyi boza baritwa imbere yabana
Ukutagira ikigumba gumba ni imwe mu ngaruka ishikira abana bakuriye mu miryango abavyeyi batumvikana. Ivyo bikunyugwa nuko bamaze kuba abavyeyi nabo batamenya neza ingene bo kwifata mu kwitaho indero yabo bibarutse. Rimwe na rimwe bagashaka gukara nkuko bakuze babibona nkuko bivugwa n'abahinga mu vyinyifato n'imibereho y'abantu. Ukugwaragurika n'indi ngorane ishikira abana bakuriye mu miryango ifise abavyeyi batumvikana. Atwovuga nko kumeneka umutwe kenshi, kugira imisonga y'urutavanako, ikindi nuko abo bana bishika bakikumira canke bagakumirwa n'urunganwe rwabo. Insiguro ni isoni z'ugutinya kuvugwa n'abo bigana. Abo bashakashatsi bo mu gihugu ca Canada babandanya bavuga ko bishika umwana akiyagiriza ko ari we ntandaro y'iyo ngorane. Akabura uruhande yegamira hagati y'abo bavyeyi babiri bashwana. Kugira twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, reka mugenzanje Alain Ivirankunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura.
Ugukubagurana hagati y'abubakanye kuratuma abana baguma mu gahinda bivuye ku kubura kiremesha. Ugaruka rutandukanye twaganiriye turusanze mu gisagara cha Bujumbura rwemeza ko amaganya yarusinzikaje bivuye ku njyane zitavana ko ziri mu miryango. Akarorero ni Diane Nizigama afise imyaka 17 yemeza ko se wiwe nyuma yaho yirukaniye nyina ko atigeze asubira kugira itekane. Ivyo abivuga afatiye ku bikorwa bivuna mukase ya mwamizako. Ihungabana ry'amagara yiwe ni inkurikizi yamushikiye. Twumvirize Diane Nizigama.
Je nabana na mama niga mu wakabiri nca ndahepfo. Uwo mama nkambwana ari ku ishuri akanka nje nateka nje namise umudodo w'umwana nanje nabyo nshoboye. Amugira ngo ure ni mpuzo akanka mama mu gitenge kimwe. Nimba nkumeye ngo nanje sindi umwana nk'abandi.
Ugutandukana kw'abavyeyi gutuma abana batamenya inyifato ibereye ijanye no gukingira amagara yabo. Aha twovuga nko guhura n'ingaruka nko gutwara inda batifuza nkuko vyashikiye Ornella Karimunda. Iyo ikaba inkurikizi yihahamuka n'ingwara zo mu mutwe nkuko bivugwa na Fidelite Furayimana ajejwe ibikorwa byo kwitaho abana bafashwe ku nguvu mwishira hamwe nturengaho. Naho biruko inyifato itabereye ku mwana irashobora kuba intandaro yo kujyana kw'abavyeyi biwe. Anabel Giza bw'Imana afise imyaka 17 aratubwira ko ababazwa nuko ugutwara inda akiri ku ntebe y'ishure kwatandukanije abavyeyi biwe.
Ntangira nyene ibibazo byo kwibifira igituma mvuye mu gira jewe ituma papa mama bashwanye kubera jewe bintera ikibazo. Ntukumva nyene wishimye kandi umva mu muryango haba hari ikibazo cavuye kuri we.
Injyane ziri hagati y'abavyeyi kandi zirashobora gutuma abana badakurikiranwa bikwiye mu mashure. Liliane Bukuru amaze kubona ko nyina atacumvikana na se yahisemwo guheba kwiga. Ibura ry'amahera yo kuriha ishure n'imvo nyamukuru nkuko uyo muyabaga w'imyaka 18 avyemeza. Ibintu biruko mu gihe imiryango yituye itigeze imuha akanya ko kumufasha mu bibazo arimwo nkuko abandanya abimenyesha. Ni ngombwa ko abavyeyi bo kwama bitwararika gusenyera ku mugozi umwe kuneza ibibondo. Iyo mpanuro itangwa n'umuvyeyi Ali Zuena afise abana batanu aba muri zone bwiza.
Abana barabye uko papa na mama bicaye mu nzu amahoro, abana nabo bakurikira iyo ngesho imuhira. Ariko mubonye ka probleme kabaye uje hamwe tori nyishu ndibamenye musohoke umeze neza.
Uruhara rw'amashirahamwe mu gufasha abana bahuye n'ingaruka zitewe n'injyane zama hagati y'abavyeyi ningira kamaro mu kubakingira ugusinzikara. Twatohoje ko imiti ivura ingwara yihahamuka bayihabwa ku buntu mwishira hamwe nturengaho. Rimwe na rimwe abavyeyi bamenye ko abana babo bahuye n'ibibazo bifise inkomoko y'injyane z'umuryango ntibabitaho. Aline ni nziza twasanze mu kigo nturengaho arababazwa n'uko nyina yamutaye akaba atazi iyo ari gushika ubu. Ugushigikira by'umwihariko abana bahuye n'ingorane zivuye kugucanamo kw'abavyeyi kubaha kajyo ko kurema. Twumvirize Fidelite Mfura y'Imana arongoye igisata cyo kwakira abana bahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu hamwe n'izivuye kunjyane zirangwa mu miryango.
Baba bona ko atanu umuntu akibakunda kubera rero twe tuba tuzi ingene babanje bameze kumvise n'ibyo akubwira ugerageza kumuba hafi kamwereka ko ni wewe afiseho kiremesha hanyuma tukabafasha ko bonyene ingene buva muri ico kibazo barimwo nico dukora rero
ugukomeza ibyago bidakumira abana mu miryango kuba ngombwa kugira ngo hadutse impari bashobore kuja hagati y'abavyeyi mu guhanura.
Rw'abavyeyi mu gukingira abana ntibumva impari zabo ni ntangere ahani nko kwigiza kure abana bakajanwa mu cumba. Ivyo vyofasha abana kugira ntibumva impari zabo kuko rimwe na rimwe baterana amajambo aremereye. Nk'uko ishirahamwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale ribimenyesha, bishitse hakaba ikintu badahuriza ko ni vyiza ko bogiharira ko biciye mu kiyago. Ivyo vyofasha kwigisha umwana kw'ikiyago ciza ari wo muti w'ingorane nk'uko bibandanya bihanurwa n'iryo shiramwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale. Ikindi nuko inyuma y'impari abavyeyi bosaba ni kigongwe bikenewe n'abana bakabibona, ivyo bigaheza bikabaremesha kwaraka ciyemwo. Ikindi kandi nuko abavyeyi bo kwamana ntaryo bakurikirana ihindagurika ry'inyifato y'abana babo kugira bahindure ingendo amazi atararenga inkombe. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, tega amatwi ikiyago cy'umuhinga mu by'inyifato n'imibereho y'abantu Theodora Nisabwe, umwigisha muri kaminuza, aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Theodora Nisabwe, unjane ziri mu miryango usanga ziragati yabubakanye kugira ngo abana ntibame bahura n'ivyo bibazo na cane cane ko aribo bikora ko cane hakenewe iki.
Abana rero iyo hari uruhuha mu muryango abana nabo baca bihebura bakagenda iyo batazi bagahava bahagirira n'ingorane zitagira uko zivugwa. Abandura indwara harimo na sida, hakenewe umwumvikano mu rugo bakagiriranira urukundo bagafashanya muri vyose.
Twovuga yuko ico kibazo cyo gukingira abana batakibona ko ari kibazo nkora mutima
koko amashirahamwe yitaho ineza y'abana ariho kandi si make. Ubukene bwugarije imiryango abana rero ntibaheza ngo baronke ibyankenerwa mu buzima bwabo. Babavyeyi kubera nabo nyene ubwo bukene bari musanga badasubiye kubahana bobagendera bobona ngene babayeho bagaheza bakabahumuriza bakamenya ingorane zibagoye. Abana ntibagwe mu mporero, abavyeyi babo nabo bakubahirizwa n'inzego zibijejwe.
Nuko utamenya umuti novuga w'ukuri watuma ico kibazo gihera cyane.
Ingufu n'ukuri novuga ko ziriho ariko ntizirakwira. Nikimenyamenya na abana bari mu ibarabara, na abana bahe amashure, n'abana usanga bari bo bareze bene wabo. Mugabo harakeneye ko zongerezwa inguvu birafise aho bigera kuko hamwe leta yerekanye ngene yitayeho ineza y'abana amategeko abubahiriza yotegereje kubahirizwa mu kibano bakabona ko umwana atamerewe neza kikaba ikibazo cabo. Ingorane ubu ni uko ubu barabitereranye amashirahamwe. Amashirahamwe naho yokora arafise ahageze, hari aho uburyo buhera n'abo baba bafise ugushaka.
Turi mu bihugu vyama vyaciye mu ntambara, mbega none mubona imigambi yokwama yubahirijwe kugira ngo no mu gihe hadutse izo mpari mu bubakanye abana ntibashikigwe byo bariye.
Abavyeyi hohoterwa ry'umuvyeyi umwe muri bo nta mahoro aba mu muryango. Umuvyeyi mu vyo akora byose akama yitwaririka ati mbega ibi bintu ego metwe na gwanje tumerewa niyuku mbega none urya mwana nawe. Bakama bazi ko abana nimba tubagombera ineza nitubanze tubategurira ineza mu muryango bazoheza baje hanze bazi cari c'urukundo kuko barubonye mu muryango, batarubonye hanze bazobudukoko ntaco bazokunda. Misigura rero ko abavyeyi bogarukira ibanga ryabo ry'ukubahana no kurera abana bakabarera runtu kabigisha urupfasoni bakabigisha mugabo batabibonye muhira ntibazobibona hanze.
Hari caremwe saje inyuma y'ipimu
arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga kanyinge na ngabire
cyagihe imana yarema umukenyezi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyizi
Twibutse bari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kurunswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Kubera ko nk'umwana ashaka gukura abana ababyeyi bacanamo bafisita nk'imico mibi gasanga nawe ari kakura agendera muri ya mico mibi
ni ibintu bisanzwe cyane gose kuko burya ikibonda aho gikuriye niho gikura imico kigenderako akabakura ahantu baguma bashwana nawe azobona kumengo ni ibintu bisanzwe ababyeyi n'urumuri rw'ibibondo byabo bategeza kwitwararika nyifato yabo ivyo bavuga imibereho yabo bamenye yuko bafise ibibondo bariko bararera
Mbaza ndakwishura.
Nikwere ki nk'umwana yapfuke mu njyana z'umuryango. Ashaka gukora nk'ukumengo nyine ni ikintu cy'ikijuju nta bwenge afise.
Nta nkeka yuko nawe ataco yimarira. Haguma arindiye abantu bakuze bamubera hafi muri twose mu gukorera utuntu n'utundi. Ugasanga nta n'ubwenge umucishije abaye umununga.
Yitwararika ubuzima.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu nk'ababyeyi bibo baba barashwanye bakanava arashaka kuba nk'ikibazo ku mwana cyangwa kubana
Ababyeyi iyo bashwanye biragira ingaruka ku bibondo kuko ubwa mbere umwumvikano ni ikintu gikomeye ari mu rugo araho umuntu akorera rero nimwiyumvire namwe abana ahantu bakurira bakeneye urukundo ngo urukundo ruzotuma nabo nyine bashobora kurutanga bataruronse ni ikibazo gikomeye iyo bashwanye bakwiye kubigira aho abana babo batariko barabibona bakagerageza bakabatekanisha kugira nabo nyine batekane
mbaza ndakwishura
Ni kubera iki iyo umwana akuriye mu muryango uri mu njyana usanga arafise igikomere ku mutima
Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose nta mwana ashobora gukurana umubabaro wareke kutagira igikomere ku mutima nta mwana ashobora kubura umuntu amwitayeho akure neza biramaze kwibonekeza yuko 50% y'abana bakura badafise ababa hafi n'ahato barabavyeyi ugasanga na wa mwana aravuye mu ikintu ni byiza yuko umwana akurira ahantu yisanzura ibyo yipfuza abironke
umwana mu mugongo ibyo numwitwara niko umukenyezi
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Bega umwigeme yatwaye inda ababyeyi be bocanamo canke bokwakira izongorane z'uwo mwigeme
ari kubanza kumwumviriza kuko vyashitse mu kayaga n'uwo mwana wawe n'uwo mwigeme wawe ukumva vyashitse kuko urashobora gusanga yafashwe ku nguvu bamubeshe canke akaja mu bintazi ugasanga bimukwege mu buhumbu ntamushavurire ntamwirukane kuko usanga aho gufasha umuntu abayo yononye vyinshi akashobora no kuhasinzikariza ubuzima n'ico kibondo yibunge
Mbaza ndakwishura
kubera iki ababyeyi yo amaze kubona habaye ingorane nk'iyo kuki adashobora kuzara kurikirana abana biwe ngo arabe ukuntu abana babayeho
niba baba kibana kandi kenshi ugasanga bwa burenganzira bwiwe bwo gushobora kuraba abana biwe mbere kenshi ugasanga no kumwankira mu mwanki none mumva yo bitaho gute ni ikintu gikomeye kugira umwana akure atekanye akure ameze neza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo umukenyezi Korea mahanga kangabire amabuye yakabuye nge nizahabu changitunga jisi nibisaya kana leka tongita kute jamba banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Alain Joel ntabahungu abaza ati nizahe ngaruka z'ukwisambanya kuwo bayarabibaye mu gihe kirekire muganga munyana twishurire Alain Joel
Alain Joel uhoro buhoro bironunye iyo ari kararangura amabanga nkuza bitina arasheshe imbuto hakirikare n'ico gituma hari abantu bagenda kuraba babandi bita psychologue bihweza imibereho y'abantu kugira gufashe ukuntu ushora kubiheba
Umunyonyi wacu agira kabiri atashimye kwivuga kazina abazi ico biva ko kubabara uri kuragira umwanda muto muganganita twishurire n'uyu munywanyi
iyo bishitse umuntu agiye gukoyora akababara aba yatewe n'udukoko dutozo tutabona n'amaso yacu tuba twateye bihimba bicamo umukoyo ibimenyetso byo kubabara uri kurasoba kumva imisonga irukira kwa muganga hari igipimo bagupima c'umukoyo kugira barabe ama baheze bakuvure n'ingona n'ingoga tarakubabaza cane gose
Turashimiye Alain Joel ntabahungu hamwe n'uyu yatashimiye kwivuga izina tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ubutemo bwiwe bamutiza umuhoro bikubwiye iki
ubutemo bwiwe bamutiza umuhoro nukuvuga nk'ubu dufate wewe uri nk'umuntu nyene usanzwe nyene utaboneka udafise imagine nziza mu bandi bantu baraguhanuye jarase kugenda arizo mpanuro baguhaye urumva jenga aho numva bashatse kuvuga ati ugacugwa mu ngeso
bikubwiye iki
Iyo umuntu aguhanuye ikintu ukacanga kubera ubuzima rubgawe ari ubwanje utegerezwa kububungabunga niho hahaje bashavuga ati ubutemo guwe bamutiza umuhoro kukubera amagara na yawe uri kurayona
bikubwiye iki
nk'ubu nk'umuntu ashaka gusambura nk'inzu yiwe bakamubwira bakamuhanu ati reka bo muri iyo nzu akanka bashaka kuvuga ati reka tugutize nk'umupanga ugende ugire n'ingoga dufate nk'umuntu agomba kwita igitungwa kiwe bakamubwira ati icyo gitungwa keke uzokikora kuri kurubaka nk'inda akanka ati none reka rero tugutize mu gitabo cyo kuyibara
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana nshimiye Alain Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kuri 79 90 93 90 canke kandi kuri 75 90 99 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse shuti muduteze amatwi muri kitondo muri kumwe nanje Fideni yo ngabo mu kiganiro cy'umuziki aho nkuko mwisanzwe mubimenyereye muramutsa inshuti n'abagenzi. Tutarindiriye dutangure ku butumwa bwa Murenzi Christophe.
Nitwa Murenzi Christophe, ndi hano Nyanza mu majyepfo, ndasuhu ndashaka gusuhuza inshuti zanjye n'umuryango wanjye cyane cyane umugore wanjye n'abana banjye ndi mu Burundi. Umunyarwanda ariko narongo ngore mu Burundi kazi. Yee nashaka kumusuhuza bamwita Nizigama Joseline na n'umwana wanjye w'isa bita Kiza Jessica n'undi muto bita Nziza Christella n'abandi bantu banzi nka Sengunze Manuel uri Nyakazi mu Burundi, Nyonzima Romane uri Bujumbura na Kiza Samuel uri Kigali n'umunyamakuru wa Ijwi rya Amerika bita Marie Claire Sisoko. Murakoze.
Ntakiri ngaha ku Ijwi rya Amerika ariko ari hose turashaka kumushikiriza ubwo butumwa. Ni iyihe ndirimbo mubasabiye?
Ndabatura indirimbo yitwa Shower ya Becky G w'Umunyamerika.
Ngiyi ndirimbo Shower y'umugwi Becky G wasavye.
Something about ya got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to to have you, and I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower.
But I take a chance on we. Baby, let's take our time.
Sing it in the shower.
And when the times get rough, there ain't no giving up. Cause it just feels so right.
Sing it in the shower.
Don't care what others say. If I got you, I'm straight. You'll bring my heart too late. Yeah, you light me up inside like the 4th of July.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa yaranyuze Aimable.
Nitwa yaranyuze Aimable nkaba ndi Bujumbura mu cibitoki nipfuza gutasha abavyeyi banje bari mu cibitoki cya Rugombo nabo turi kumwe ngahe Bujumbura nabo tuvukana n'umuryango wose. Aba nipfuza gutasha n'umugenzi wanjye ko bashimize Leftari ari muri Canada n'abanyeshuri twiga na bose kuri University Martin Luther King Rwanda bifurije indirimbo ya Zone Moon yitwa Here Our Prayer. Murakoze.
Murakoze?
Yego.
Indirimbo ya Don Moen Pray wasavye ntidushoboye kuyikurongera yamara tuguhitiyemwo indirimbo yiwe yitwa God Will Make Way twibaza ko igushimisha.
Heaven and earth will fade.
muriko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC aho muri kumwe na Jefiden iyo ngabo ubundi yaduteye akamo ni Bukuru Gad
kwa Bukuru Gade nkaba mba mu Burundi nija muri kaminuza y'u Burundi nkaba ndi mba muri campus mbo nashaka gutasha Elia akorera ku mpanda akaba ari umuDJ nkasubira gutasha mwene wacu yitwa Butoy Darius akaba aba ibubanza sansi nkongera nkashaka gutasha mugenzi wanje yitwa Philippe ngenda kuriyo abari twigana muri kaminuza y'u Burundi akomba gutasha kandi mubyaranje yitwa Benoît akaba akora muri farmasi Itega akongera gutasha kandi umugenzi wanje yitwa Melchiade akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi muri Itega ntatasha kandi Gabriel William akaba ari mukuru wanje akaba ari bubanza abo bose nkaba nifuje indirimbo ya Farias Nshasha akaba yitwa Text Urakoze
Urakoze Indirimbo nshasha ya Farios, text me wasabye ntidushoboye kuyikurongera yamara tuguhitiyemo indi ndirimbo yiwe yitwa Yahaya.
Sofia e ya haya kulini wanichukia kisicho riski hakiliki atuone vipi katika maisha kuna kupanda na kushuka wakati wa kipwa na wakati wa masika leo nakosa kesho napata Yahaya mbona waleta utata Kama ninapata ni bahati yangu Kama ujajaliwa yote mipango ya Mungu Yahaya mbona waleta utata Nikosi yako bahati yangu Chuki kwako pendo kwangu Hasira
Chaku changu changu Kwa nini utamani fungu langu
Na kesho siku na mchana na yasaka maisha Ili wanangu nipate chaku walisha Ila wewe ya haya Unakesha kwa kunifanyia mabaya
Indundi.com
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Iradukunda Valence yaduteye akamo ari mu Rwanda.
Iradukunda Valence niga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye. Dushiremo burinde bucaya medi shimisha abanyeshuri bose twigana muri kaminuza y'u Rwanda muri economy kandi radio Ijwi ry'Amerika turayikurikira cyane kandi murakoze kuba muduhaye aka kanya.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Ngiye indirimbo burinde buca ya Medi wasavye.
Mutima kasindu na makuru inzira yambanye ndende ngomesa kukwana n'umutima nagerageje kubifamo none nsanze mushaka this way yo kakashwi kawe dumva kati ngorora nanje yakikiriza kasa nindirimbo umatwi yanje na 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 kweza Kira ko what quo
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Jean Darcy.
Nitwa Jean Darcy. Hawa ndi usanze ngo ndatashe. Aho twahora twi akishure kaza Burundi cyamusenyi suhika aje banje bose ari Burundi. Ikana bagenzi bose turi kumwe mu Rwanda. Ahabona cha gutashe.
Wasabiye ihe ndirimbo?
Ndirimbo uzacu.
Uzi uwayicuraranze?
Ntabwo rero kaneza mbwa.
Burundi?
Cyakuri
yitwa buzoca iyo ndirimbo
eh
leka tuzoyirondera tutayironse nihe yindi woshima ko twagushirirako
shamo yo mu bwe n'ibazo biri mu Burundi
urakoze
yego
ngiyi ndirimbo buzoca y'umurwi Heavenly Melodies wasavye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari tubafitiye muri iki gitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Clement Budigiye
Jeanne twate di Clement z'ere muranzo ndashaka kuramutsa abavandimwe banje bose mereye kubabyeyi banje aho tuvukana ubwo baruka twiganye muri Etesi Kamenge aramutsa mugenzi wanje aramutsa abanyakarongozi bose aramutsa abagenzi bo mu Kinyinya Obete Titi Makosa Ige Yildas Kitenge abandi bose banzi ramsa batuvukana bose umusara bavandimwe ndabasabira indirimbo ya mpinga ya Sat B.
Urakoze.
Nawe murakoze.
Indirimbo ya mpinga ya Sat B wasavye ntidushoboye kuyikuronkera utubabarire yamara tuguhitiyemo indirimbo yitwa Smile Jamaica ya Chronics twibaza ko igushimisha ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo. Kugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho buta.
She asked me what's my name, I tell her I am Connie. And I said, girl, tell me what's your name. And she tell me that her name is Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Ooh, Lord, smile for me, Jamaica. And never you cry, here am I. And yeah, I'm here for you, Jamaica. Dry your eyes, girl, smile. Smile for me, Jamaica, Lord. Hey, she have a rich history. A beautiful woman with the sweetest gifts. Beautiful sunrise and an evening kiss. Of a nice sunset on the evening season. But she tell me, say she tired. Tired of the exploit and the liars. She give them reggae, give them beaches, give them flowers and the ferns. All she got is abuse in return. But I say, don't you worry yourself, mama. Hey, Chronics is here to your help, mama. Ooh, I said, no worry yourself, mommy. But one thing me, I beg you do for me. And I say, smile, girl, smile. Smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile. I try, oh my, that she asks me, and this a one me say, a sweet, sweet Chronics, you figgy them, give them, the one drop beat, pan a rhythm, rhythm, how you give them bob with a different stepping, how you give them bolt, nobody can run left him, boy, but see ya, them must see things, say you're out of ideas. You give them art and sweet literature. You gonna make the world see the better picture. I said, no worry yourself, mama. Chronics is here to your help, mama. Hey, I said, no worry yourself, mommy. One thing me, I beg you do. And I said, smile, yeah, smile, pa. Smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile.
Ndibi mwishi wanje utari kubagota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawo.
Burya nese ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najye ndamutse nje nuhava asanga atari huri
ibyo wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niba ushaka abanyagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeze kuza naho uzovugana kuri fone si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio.